mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jodiane Nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mudukurikirana muri mu Rwanda. Ahandi mutwumviriraho ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane w'indwi twari dusozereye amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe impunzi. Ni umunsi washitse Abarundi baharurwa mu 346 bari mu buhungiro nk'uko tubisoma mu cegeranyo ishami rya ONU gitaha impunzi RCR ryasohoye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Abenshi muri abo Barundi bahunze inyuma y'imvuru za politike zaturutse ku kwiyamiriza manda yindi ya perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza hari muri 2015. Hagati aho sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI isaba leta y'Uburundi kwishikiriza ibirego by'abatavuga rumwe nayo yikeka ko bagize uruhara mu guhonyanga agateka kazi na muntu muri ico gihugu kuva mu mwaka w'2015. Uvugira CPI ariwe Fadi El Abdalla mu kiganiro ha ijwi ry'Amerika mu ndwi heze yavuze ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije naho uruhande rwa leta Uburundi y'Uburundi atamakuru ruratanga kubo rwagiriza ko baba barahohoteye inzego za leta abanywanyi b'umugambwe iri ku butegetsi cank'abandi. Fadi El Abdalla na hatasango yatomoye yemeje ko n'imitaye mpuzamakungu yo guhagarika abakekwa ko ivyaha ishobora gusohoka umwanya n'umwanya. Mu makuru CPI yakoreye ko mu matohoza imaze kwegeranya harimo iyo yahawe n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike nakomeje gukora amatohoza yabo haba mu bo baba bagihohoterwa canke baburiwe irengero. Muri ayo matohoza harimo ayakorwa n'ishirahamwe FOCUDE ribicishije mu isekeza ndondeza rigamije gutohoza kuba buriwe irengero kuva mu 2015. Ishirahamwe FOCUDE ryatanguje uwo mugambi igemeza ko abanshi mu bo rimaze gutohoza ko arugwaruka ruri hagati y'imyaka 2035. Muri Isanga ino munsi menyereye ko twahariye urwaruka turagaruka rero ku vy'iryo sekeza. Umutumire twatumiriye ni Pacifique Nahazwe arongoye FOCUDE. Pacifique ikaze kandi makoze guha akanya ijwi rya Amerika kugira ngo tuyage muri Isanga.
Ndabaramukije kandi ndaramukije bariko baratwumviriza bose ndabanda bashimiye nuko mwantumiye muri kino kiganiro.
Ijwi rya Amerika twanagerageje uko dushoboye kugira ngo turonke yawe mu bushikiranganji ubarizwamo ivy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi batubwira ko batovuga urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC batabahaye uruhusha bivuye ku bihano ijwi rya Amerika ririmwo. Umwanya n'umwanya bakazokwemera kuduha ikiganiro ijwi rya Amerika imiryango iruguruye. Pacifique Nahazwe tudugo ku kiyago akabazo ka mbere isekeza ndondeza niki ryatanguye ryari rigamijiki.
Isekeza ndondeza n'umugambi wakozwe n'ishyirahamwe FOCUDE kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2016. Icyo gihe tubitanguza twari tumaze iminsi twumva abanyagihugu b'u Burundi muri radiyo ko nyuma y'imyiyerekano yabaye mu 2015 wumva abantu bagenda baricwa ukumva abakenyezi bafatwa ku nguvu ariko buhoro buhoro twateye tumva abantu tubona abantu batwandikira batubwira ko bobo ababo bafashwe mugabo badafise iyo babakura bakaja kubarondera mu busho butandukanye bakababura. Muri ico gihe murazi ko ariho abantu benshi cyane bari bapfunzwe bashika mu 10,000 bari muri abo nyine basanga bari yamirije ikintu cya gatatu cyangwa urunziza. Imiryango myinshi ikabona abayo, ariko hakabaho abandi bavuga ati uwacu yafashwe na naka, ariko twaramubuze ahantu na hamwe iyo bapfungiwe. Uko iminsi rero yagiye iragwira niko abantu bateye ba benshi. Niho rero twatumye tukiyumvira tukavuga tuti harimo ibindi bintu bishyashya byadutse tutazi. Ubundi twari tumenyereye abafatwa bakajya kwicwa cyane abapfungwa, ntitwari bwumve abafatwa bakaburwa irengero ryabo. Niko kujya dutanguza rero isekeza tuca dusanga ibyo bintu byari bisanzwe hariho n'amasezerano mpuzamakungu abikorako, hariho ibisata mpuzamakungu bikora kuri ibyo bibazo. Dusanga mbere icyo cyaha kiri mu byaha bita kimwe mu bigize ibyaha crime contre l'humanité, ibyaha by'agahomerabunwa. Naho rero kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 tuba turabitanguye, ubu ibaye imyaka itatu abatari bake ababuze ababonye ingene bafatwa mu nyuma akabura iyo bagiye baguma batwandikira, natwe tukabishyira ahabona tukabikora mu ntumbero nuvuga nka zitatu. Intumbero ya mbere bari yo gutabariza, tubivuga dusaba ko inzego z'igihugu zodufasha, kakaba gufasha kamo k'imiryango ko gashika kure kugira ngo badufashe gutabariza abo bantu.
Hanyuma
tubonye atarimo ariko arishyura, hacaja koko turondera ko abandi bose bamenya ibiriko biraba, harimwo n'inzego mpuzamakungu. Ubwa gatatu naho tuba twifuza ko twoshika aho dushobora kwemesha imiryango y'ababuze ababo. Nubwo kwico gisata ntituragishika ko cyane, kuko ntituraronka bose bashobora kudufasha kugira ngo dushobore kugira gutunganya iyo miryango y'ababuze no kubafasha kubagarukira ko kuko basanga ari abantu bari mu mwihebu rudasanzwe.
Ayo makuru yose
ntabwo bisa n'ibindi byaha abandi bamenyereye. Kwica iyo bavuze ko umuntu bamwishe birababaje rwose. Uyu muntu abonye uwiwe yari akomeye bakamufata bakaza bakamurasa mu nyuma akamusanga ari kiziga, n'ibindi biteye agahinda gakomeye. Ariko hari ikindi giteye agahinda kurusha ngaho, n'umuntu uwiwe afatwa mu nyuma akaburiye iyo yagiye agasigara ari mu bibazo bibiri. Bose baratubwira turiko turavugana nabo baragira bati iyo tugeze mu ijoro turarota abo bantu, ugasanga umuntu amaze imyaka itatu ubamwe ko arakwiza imyaka imwe atawuzi yagiye bakarara baramurota, ku buryo mu gatondo babyuka bibaza ngo basubiye kumuronka. Bamwe bakatubwira nyine babona wa muntu ariko arabahamagara ngo aze kubatabara, ni ukuvuga mu gatondo babyuka biteze ko wa muntu yaba asubira kugaruka.
Ego Pacific
irenga wa muntu batamubonye basubiye kujya mu kigandaro cyangwa mu buzima. Iminsi yose bagira ibyizigiro ko iyo bariho bakongera bakagandara, ikigandaro kitigera gihera ubuzima bwose.
Hanyuma kuva mu 2016 kwezi kwa kane aho ndondeza yatangura kugera ino saha mumaze gutororokanya ibitigiri bingana gute vyabaruburiwe irengero muri ubwo buryo, amakuru yabo muyaronka mu bigenze gute narya mutari mu cyo Burundi?
Nubwo yuko aho iyo tuvuze ibitigiri tutandukanya ibintu bibiri, hariho imiryango yatwituye cyangwa abantu baduhaye amazina tujya tutari umuntu twari tuzi yafashwe iki gihe tutashoboye kubona. Bene abo bantu turavye abo dufise amadosiye dufise ararenga amajana 3, bararenga kure amajana 3. Ariko abo tuba tumaze gukora ko twebwe nyene, kuko umuntu amaze kuduha ibyashyitse turafata umwanya wo kubaza, tukabaza abo dushobora kuronka bose, haba abiboneye uwo muntu agifatwa usanga avuga ati twaramubonye yari ngaha yafashwe na naka cyane yahamagawe n'umuntu ajya kumwita mu kibanza iki hacakurikira ibi. Ubwa mbere turondera ababyiboneye, ubwa kabiri turaronderera mu gipolisi no mu iperereza abashobora kuba bafite amakuru y'ibyabaye. Ariko rero bene aba nabo n'abantu bavuga ibyo mu gifaransa Suzanne Onima n'abantu batabakeneye kumenyekana ko baduhaye amakuru kuko bo babishyize ahabona nabo bucya bapfa. Aba rero hanyuma tukongera tukaraba ibinyamakuru byose ibyo byavuze, kuko mu makuru biragenda biracamo n'abagakora amatohoza, tukaraba amakuru yose yoba ariho aho dushobora kuyaronka yerekeye uwo muntu, turaheza rero tugasohora raporo yerekeye uwo muntu. Mfashe rero abo twamaze gukora ko raporo mu batwituye umwaka uheze waheze tumaze gushyira ahabona amadosiye 170. Mu minsi iri imbere twimirije gusohora ayandi madosiye arenga gato 30 tumaze igihe turi ko turakora ko amatohoza amadosiye abantu batarabona twiye gushyira hafi ahabona vuba umubi yoshira yobwa ko turi kwigena na 30 y'abantu neza dushobora kwemeza ko twitohoreje twemeza ko abo bari mu bantu babuzwe ariko ufashe raporo risohogwa n'abandi nko muri FDH baravuga yuko abantu banyurujwe bari hagati y'amajyanane n'amajyanicenda igihe babitanga gushika mu mwaka uheze ni ukuvuga ko ubu bishobora kuba ibiharuro nabo byaraduze kurusha ngaho
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri sanga twe twashimye gutumira ubushikiranganji buje duvye agateka kazi na muntu ugira nabo tubabaze ico bagona kuri kino kibazo ariko ikiganiro batubwiye ko badashobora kukizamwo sense itarabaha uruhusha turafise abakunzi b'ijwi ry'amerika ku mirongo itandukanye ya telefone turahera kuri we samuel ikaze
mwana museleza
siyoye twaramutse uherereye
ubujumbura mu Burundi
akabazo canke intererano
ngambere manje kwa musa Patrick
barakumva
ukibazo ni kubiri hama hariho intererano ntare ku kibazo nagira mbaze nti bega iyo bagize izo ankete kwabo bantu bababaye baba bahagaritswe bidashoboye amategeko ama bakaburika irengero bakagenda burundu ko nkumbure bahora bashyira ahabona ayo matoza baba bakoze babanje nkumbure guha icyegeranyo sekere jenerali wa repubulika kugira ngo nawe abanza kureka icyo cyegeranyo nkumbure babagirizwa guhagarikwa uwo muntu cyangwa abo bantu ngo babanze batohozwe kuri cya mbere hama ikigira kabiri kumenga iryo sekeza ndondeza rimaze nuvuga umwanya atari muto uvuga nk'ikintu cy'imyaka ngira ngo itari munsi y'ibiri cyangwa itatu
yavuze ko ryatanguye mu 2016 hari mu kwezi kwa kane
none hoba hariho ahantu bifata ashobora kuba kuva gitangura gushika nko kwishyira kuno munsi baza barashyira ibyegeranyo byabo kugira ngo umuntu ari we wese akeneye kuraba nimba nk'abagiye usanga baravuze ababo muga gushika ubugatanga n'amakanda ntibamenya kibyagenze gute ashobora kuba yora bakaraba yuko atawiwe arimwo cyanke ku buryo azongera n'igihe nkumbure ibintu bihinduka usange barabikoreye ku butumwa nimurabikoreye ko abo bantu bagiye barabura ubwo buryo bashobore kuronka baze donedo baze bashobora kubaronderamo
urakoze ubwira umunsi mwiza Samuel mu gihugu cy'u Burundi ariko wari wavuze ko se n'intererano usongora kuko duse benshi baturindiriye ku murongo wa telefone
wala intererano nagenda mu save ko intererano yuko bavugana nabo nayo yandi mashira hamwe adaranye inyungu za politike bagataha mu gihugu n'umbure amatora ya 2020 akazoba bari mu gihugu kugira ngo nkumbure bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu no kugira ngo agatika kazi na muntu kabandanye gatera imbere mu Burundi mafoto
urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza Pacifique mwishuti baze dutatu twa Samuel tubasaba gusongora kuko duse abakunzi batari bake ku mirongo ya telefone kandi bashobaga bavuga ko batifuza kwikiganiro gihera mutavuganye
ndamushimiye gose Samuel ndanamuramutsa ku bibazo agiye kutubaza ku kibazo cya mbere yabagiye ati ndege yo mukoze amatohoza muraheza mukabibwira procureur general wa Repubulika murazi ngene ubutegetsi bw'Ubujumbura bukunze kudufata si sabantu wumva ko baryoherewe cyane igikorwa turiko turakora ariko ibyo dukora byose turagerageza aya maraporo tukayarungika ku mihora tuba dukise yabo tukaba tuba tunarindira yuko bongera n'icyo banabivuze ko ariko nk'uko bisanzwe bizwi ku maraporo bene aya kenshi barinumira ntacyo bavuga ko turanabishyira ahabona byinshi bica bihora mbere n'ikibazo kigira kabiri naho tutoba tunabirungitse tubishyira ahantu abategetsi bose b'u Burundi abakwikana by'u Burundi bashobora kuza barabikurikirana ati mbega umuntu bitora hehe aha mbere ni ku rubuga ngurukana bumenyi gusekeza ndondeza arashobora kubyandika ni web3 ndondeza akaburungu org web3 ndondeza akaburungu org ahagiyeyo arabona amadosiye nka yose tuba tumaze gushyira ahabona ahandi ashobora kwironka ni ku rubuga rwa Twitter naho agira hashtag ndondeza ayigize arabona amadosiye atari make cyane hariho nk'izina ry'umuntu yo barondera agiye akamwandika ibyo zina ricariza akabona amafoto akabona n'ibindi bishobora kwa twaramaze gushira habona icya gatatu no cyangira ko nuko umuntu wese afise uwazi yaburwe cyangwa afite cyagomba kutubaza ashobora kutwandikira kuri WhatsApp akarango guguteranya 31 645 385 857 muri cyo gihe biradushikira yahereje kumpanura agira ati kutaha imbere y'amatora yo mu 2020 twebwe ntitwipfuza ko hobaye na kure yaba byashoboka n'ejo bo tubona twashyitse mu gihugu ariko murazi ko icyo gihugu kitwita abansi b'igihugu muri kino gihe murazi ko imigambi yo kutugandagura twagiye turayishyira habona inshuro zitari zike urazi ko hari n'abatwanira bavuga ngo ntitwopfa dusubiye kubona Burundi murumva twebwe icyifuzo nyamukuru icyo turota uko bukeye ko bwije no gusubira kwibona turi mu gihugu cyacu turazi ko bizoshika tukakibamwo ariko uyu mwanya turi hanze kubera ko bidakunda ko tuhaba icyifuzo cyacu no kubana na bene wacu b'Abarundi.
Tose na Jean-Claude ku yundi murongo wa telefone. Jean-Claude ikaze nawe
baraho neza
turaho turashima aho uherereye hama ikibazo canke intereranye no
azwe na mukozi wa radio ya Amerika ngo bakashaka kode mu Burundi azaba mu Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Terwa mu gihugu rero ya mbere baje kubashimira radio ya Amerika.
Jean Claude uduge ku ijambo usongora kuko dusakanya gato. Ikibazo cawe canke intererano
twabashaka ikibazo cyanjye kuko igihugu cyo ni igihugu cy'abaturanye cyifuza ko hari ikibazo cyangwa abavandimwe bacu baturanye ariko nk'uko babivuze bafite amatora mu 2020 abafite abanyarwanda tuba twifuza ko ashobora kuba abarundi bose wenda n'ababa bari inyuma y'igihugu bakiri mu nkambi cyangwa ahandi hantu baba barahungiye bose bagomba kuba bavuye wenda bakaba bakiri mu gihugu cyabo cy'Uburundi kuko iyo bari iyo amatora abaye bose bari mu gihugu cy'Uburundi birabafasha cyane mu kugeza igihe ry'amatora ryabo kandi kino akisabira rwose uwo murwi nuko wagerageza ukareba kujya gukurikirana n'abarundi babo baba mu bindi bihugu kugira ngo babashe kubatahura.
Urakoze Jean Claude, urakoze. No musi turi mu vyandondeza ntiduhave dusanga twafashe intumbero itari ikiganiro ku bivyerekeye gutanu kudatahuka ni ku vyerekeye umugambi ndondeza w'ishamwe Fokode. Idrissa turi kumwe wewe.
Ego
uherere he Idrissa?
Ndimene ikigari mu Karuruma.
Ikibazo canke intererano?
Ndibarize umutumigo mwatumiye kuri gahunda nyine y'abarundi bahunze kugira ngo bitegure amatora neza batoreraho bari bari mu nkambi cyangwa bagakoresha imbaraga zose bagataha bakareba ko i Burundi bagira umutekano ufatika n'ubwumvikane bwinshi bafite izihe gahunda yuko amatora yagenda neza ku baturage bo mu nkambi batinga no hino ku isi n'abari mu gihugu.
Urakoze Idrissa. Pacific urumva ko waguma bagaruka ikintu cyo gutaha mwari mwabivuze sinzi ko ayico mushaka kurenza ariko mu bo tuza kwakira turaza kugerageza yuko tubigabanya tukagaruka kuvyereke ndondetse.
Kumba ikintu cyo nyine no shora kuvuga hari imvugo y'abategetsi b'u Burundi. Ibabaje kuko iyo ariko aravuga womengo hariho abarundi badashaka gutaha cyane ngo hari abarundi badakunda igihugu cyabo. Wigeze kuyimbwira naho mbiye nti umunsi habonetse umuntu aza kukwigisha gukunda so cyane nyoko uzocimubwira yuko adakomeye mu mutwe. Igihugu cyaratubyaye, igihugu ni igihugu cyacu tugikunda cyo kimwe twese ariko nimba tutari muri icyo gihugu dukunda cyane nuko hari imvo z'umutekano wacu uwo mutekano ukabubangamiwe n'abo bategetsi nyene. Dufise abategetsi babaye imyaka myinshi mu mahanga nabo bari barahunze, hari bari bahunze bamaze imyaka nka 30 yose batari mu Burundi. Igihe batari bahari si uko bari banka Burundi, ni uko u Burundi batari bashobora kububamwo bari baje babuje n'ibishobora kubashikira. Bijya nyene byabatuma batabubamo kandi babukunda. Uyu munsi n'ibyo bituma natwe tudashobora kuhaba kandi dukunda igihugu. Igihugu turabikunda kandi cyane ariko u Burundi butwawe n'abantu batipfuza ko abarundi bose bafatana ngo babana u Burundi, bamwe babita abansi y'igihugu abandi bakabita bene igihugu. Ikibazo kiri ngaho uyu munsi kugira ngo ibyo bihere birakenewe ikibazo cy'u Burundi cyicarigwa maze hagatogwa umuti w'ingene abarundi bose bahaba bakiriwe bose nk'abana b'igihugu atari bamwe bataha bakacabugurengero. Ntucyo ngira ko mbere muri aya matohoza dukora ntibabwira ko hariho n'amatohoza twakoze y'abarundi bagiye barataha mu minsi iheze ugasanga batashe baciye bafatwa bakabugwa irengero. Hari nk'uwitwa Sylvain Magogo yari umu FNL ataha mu kwezi kw'icyenda tariki 30 atahira hariya muri komine Mishiha mu ntara ya Cyangugu. Agishika iryo joro nyine yari yakikujwe n'imbonerakure bukeye bamuhereza umukuru w'iperereza mu ntara ya Cyangugu icyo gihe yitwa Bonaventure Niyonkuru. Uyo amufashe guhera icyo gihe gushika uyu munsi nta n'umwe azi iyo Sylvain Magogo ageze. Ubu rero ni byinshi rero nubwo dusise ntushobora kudondagura ayandi mazina atari make abantu bagatangara. Nimba y'abantu badataha si ugupfa kwanka gutaha ni ukubona nk'umuntu ataha nk'uko kwa Sylvain Magogo bukeye akabugwa iyo bamushize. Ibyo bituma abantu batinya gutaha.
Ego turafise Hussein kuri indi murongo wa telefone. Hussein ikaze nawe. Hussein uratwumva?
Ego ndabumva.
Uherereye he?
Ndi mu Buhinde.
Uri mu Buhinde. Ikibazo canke intererano kwa Pacific.
Ego ikibazo nashaka kumubaza. Nkuko ariko arabivuga abategetsi batwara Burundi nabo barigeze kuri impunzi. Tukaba tuzi inzira baciyemo kugira bashobore gutahuka mu gihugu. Ko baciye mu nzira y'ibiganiro baraganira ama bashobora gutaha mu Burundi. None nk'abantu bahagarariye agateka kazina muntu icyo bariko barakora kugira ngo bagondoze ubutegetsi bw'Ibujumbura kugira ngo bushobore kuja mu biganiro kugira ngo impunzi ziri hanze nazo zibone uko zotaha. Bariko bakora iki nk'abantu bajejwe agateka kazina muntu kugira ngo bafashe abarundi bari hanze y'igihugu bashobora gusubira mu Burundi n'iteka ryabo. Ama intererano nayo nashaka gusaba abarundi bari hanze y'igihugu bahunze kumva yuko nubwo bari mu bibazo bari muno munsi si ibintu bizokwamaho kuko n'abatwara uno munsi nabo barahunze nubwo birengagiza imibabaro y'abarundi barimwo bari hanze y'igihugu kuko kuba hanze y'igihugu atari amahitamo wagize ahubwo ari kubera ko wagiyeyo ku nguvu wagiyeyo kubera guhunga birababaje ariko nta mvura idahita umunsi n'umunsi abarundi tuzotaha abarundi tuzosubira tube mu mahoro n'umutekano.
Ugira umunsi mwiza ngaho mu Buhinde kandi abarundi n'abanyarwanda muri mu Buhinde turabakeneye ibyumviro byanyu mu biganiro byacu bitandukanye muzore muduhama nimero tubahamagara. Urakoze cyane Hussein.
Murakoze.
Ego Pacifique akabazo ka Hussein Hambavu yandondeza ngo abari mashama adakiranira ivyicaro vya politike muriko murakora iki kugira ngo hasubire ibiganiro canke ababifuza gutaha nabo nyene batahuke mugabo bumva batekaniwe.
Amashyira hano yigenga mu bisanzwe uruhara rwabo ruba ruzwi nk'uko ariko aravuga ati najejwe agateka kazi na muntu icya mbere cyo ni ukwerekana iby'agateka kazi na muntu uko byifashe mu gihugu. Ku rundi ruhande ni uko tugenda dufasha hirya no hino kwerekana uko umuti w'ibyo bibazo washobora kuboneka haba kuguca ku bafasha Burundi kubakorera n'u Burundi bashobora kugira icyo bavuze Burundi bukumva twebwe dusanga ikigwanisho cyacu nyamukuru ni gusenderera turasemerera tukerekana ingorane zihari tukereka icyo byavuye ko tugafasha amakungu kugumazi ibibazo bihari iyo byaje bizananye tukerekana kandi naho umuti wuduriza abarundi ukwiye guca ni ugufasha impande zose kumva ikibazo gihari n'umuti ubereye. Aho rero kumvure sinzi aho yashatse gutumbereza neza kuko mukumba yambagije ngo turazi bo bari barahunze ingene bakashe uko byagenze sinzi ko yagombye kumbaza ko twebwe mu mashyirahamwe yigenga tuba twimirije gufata umuheto nk'uko nk'abasende leta bafashe umuheto ibyo ntibiri mu ngendo y'amashyirahamwe bene aya haranye hagati ya kazi na muntu ntabwo yibaza ko amashyirahamwe yigenga yoba yimirije kugira ingwano kugira ngo tubishikire iyo sinzira y'iwacu ibintu byose bijyanye no gusesa amaraso ntibiri mu nzira twebwe dukora ariko dukora ibikorwa byose bituma abanyagihugu bakerebuka bakabona uko ibintu byifashe abo bahunze bakerebuka bakabona uko byifashe amakungu akabona uko byifashe inzego mpuzamakungu zikabona uko byifashe kugira ngo umwe wese akore uruhara rwiwe kugira ngo ibyo bintu bitore umuti.
Urakoze cyane rwose Pacifique. Turafite na diplomate diplomatic cards.
Murakoze cyane.
Uherereye
ni muri Zambia.
Muri Zambia, ikibazo canke intererano?
Ikibazo cya mbere nagomba kumanza kubaza umutumire Patrick. Ni kibazo cyerekeye no kungenya abantu bari kubarafatwa bakabugwa irengero, kandi murabona ko habaye influence kuri guverinoma Tanzania, nacyane kuvuga ku kubekeranye n'impunzi na cyane cyane zagiye zahungiye Tanzania. Kuko yavuzemo wari yahungutse amaze guhunguka ahungukira mu cyahozo arabugwa irengero. None nk'amashyirahamwe yigenga nka ba Pasifiki batanguje icyo igikorwa cyiza cya ndondeza, boba bari ko bakora iki kugira ngo bashobore gufasha na cyane cyane impunzi ziri Tanzania? Kuko urabona ko ino munsi hari n'abahunguka batabyifuza, bavuga bati ari ugufatwa arapfuye, twahunze urupfu, none naho turi bari ko badusanga baduhohotera, reka basi dufate shwaye kugira yo guhunguka. Kuko benshi bavuga bati hakuwopira mu gihugu atari guhawopfa umupfuye upfira aho wataye urudodo. None bari ko bakora iki ba Pacifique na cyane cyane ko baratanguje igikorwa, kandi icyo gikorwa nta muntu n'umwe atagishima cya ndondeza. Ni igikorwa cyane cyane abantu turiko turashima, turiko turakenguka rwose, kuko bitewe bitebuke ubutumwa bwo bw'ubuzobaho. Kuko burateba mugabo buzoteba bubeho, abantu tubone ubutungane bwigenga, tubone ko ababuze ababo bariko baraburana, bariko baraburana n'ababagandaguye. None boba bariko bakora iki kugira ngo impunzi zo muri Tanzania na ziyumve nk'abahungiye mu Rwanda, nk'abahungiye muri za Mozambique, nk'abahungiye muri za Malawi n'ahandi mu mihingo itandukanye.
Ugira umunsi mwiza diplomate ngaho muri Zambia.
Intererano ikintu nagomba nterere, nagomba sabe ikintu nacyo. Nagomba sabe na cyane cyane nk'impunzi zoba zarahungiye mu mice itandukanye ko bogumana umutima rugabo, kuko icyo bahunze ntibumve yuko no munsi ubuzima bwabo bwaba ntibabe desespere, ntibumve yuko ibihe bibi bategeza kubicamo, kuko bibutse n'abanyisirayeli bahungiye muri Egypte barabayeho nabi cyane, ubwo umwanya n'umwanya barashyize mu gihugu cy'isezerano. Ibihangane rero nta mvura idahitana ibihangane, bagire ingufu, bagire no gufatana mu nda.
Urakoze, ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia diplomate. Mbere ko dusubiza ijambo Pacifique, tugarutse kuri ivyo diplomate ahejeje kuvuga, nuko nk'ikinyamakuru Iwacu gikora mu gihugu cy'u Burundi catangaje mu ndwi iheze ko ariho nk'abagera ku majana atatu baheruka gutahuka, batahutse bavuga yuko uko babayeho mu Burundi muri Tanzania bariko barahohoterwa. Pacifique, akabazo ka diplomate ati hariho abatahuka, wavuze ko ariho nk'abatahutse bakabura irengero, muriko mukora iki kugira ngo impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania zikomeje no kuvuga ko hari byinshi bibaguye mu by'umutekano batunganyikwe?
Ikibazo cy'impunzi ni ikibazo kirabaje cyane, naje ndi impunzi tubivuga, naje ndi impunzi mu zindi, ni ikibazo twese kitubabaje. Mu bihugu barimo rero bitandukanye usanga bagenda bafise ibibazo bidasa, hari nk'ibibazo aho bafise ibibazo by'amashuri naho badafise, naho bafise ibindi. I Tanzania ho bigoreye kurusha izindi mpunzi z'Abarundi iyo zagiye, nuko bafise ikibazo cy'umutekano wabo, aho batubwira ko mu makambi usanga hariho imbonerakure zihashika zikahakorera zikabatera ubwoba, abakozi b'iperereza bakahashika, rimwe na rimwe bakanavuga ko babona ko mu gipolisi cya Tanzania hari aho babona b'umwenge bakorana n'inzego z'u Burundi, rimwe na rimwe tukanumva n'amatangazo avugwa n'abategetsi nyine ba Tanzania asa n'ashaka gutegeka impunzi guhunguka. Ku ruhande rw'iwacu icyo dukora, dufasha ko ibyo bibazo by'impunzi bitera bimenyekana bigashyikira aba bafise icyo bashobora gukora ku bibazo by'impunzi, aho nukuvuga n'ishyirahamwe hasher byabonye igisate cyabonekera by'impunzi, ni kuraba kandi n'izindi nzego zose mpuzamakungu zishobora kumenya bene ibyo bibazo. Icyo tuba twifuza kandi uko bibutsa Tanzania ko hariho amasezerano ajyanye no gukingira impunzi yemeje, bakayibutsa ko ifite igiteza gukora ku kibazo cy'impunzi, ko kizira ko ari impunzi n'iyi mitegekwa gutaha ku nguvu, ko impunzi aho ziri ziteza gukingirwa zose umutekano wazo ukaba ukingiwe, ko bateza gukora ku buryo abo kwa Petero Nkurunziza batinjira amakambi y'impunzi kuza kubwira nabi izo mpunzi. Hari n'ibibazo bihora bidushyikira, impunzi zagiriwe nabi, hari n'ikibazo turiko turakora ko cy'impunzi yabuze irengero muri Tanzania nyene, bayisanze mu ikambi y'impunzi ifatwa n'abapolisi, kuva bayifashe guhera icyo gihe ntirasubira gutorwa irengero. Uwitwa Eliezer Bayisenga Mukuri, harimo n'abandi twagiye turumva, abo bose turagerageza ko ibyo bibazo byabo byotera bijya habona, bimaze kujya habona tukaguma dusaba inzego zisanzwe tujya gukora ku mpunzi ko bakora ibishoboka byose mu gukingira impunzi zo muri Tanzania bakishyurwa ku bibazo baba bafise muri uwo mwanya. Ni dusanga dushoboye nta zindi ngufu zacu zidasanzwe ziriho, ijwi ryacu nibyo dukoresha gusemerera maze abateza gufata ingingo bakumva ikibazo bagatora umuntu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga Tofse na Gerard ku yundi murongo wa telefone. Gerard, ikaze.
Murakoze kuri ikaze.
Naho uherereye ni hehe?
Nuko mvuze ndengushyira mu gishinzwe kurwanya ikibazo n'akamwe na mama mu Burundi. Harimo amashyirahamwe twavuga ko akora amatohoza ku bijyanye n'ibyanenge y'ubutungane, tutibagiye ibyatakazi na muntu intwari bereye rero, rikaba n'ishyirahamwe rihurikiyemo ubwoko bwose kandi riri mu ntara zose z'igihugu n'amakomine yose y'igihugu.
Intererano
cyangwa ikibazo n'igitondo nkuko rero mu mbagi ya intererano
cyangwa
nuko nabonye ko no munsi napimiwe Pacifique nazwe ku kibazo cy'amatohoza avuga ko akora yandondeza nabanagira afate kano kanya abo Pacifique bene ko ndamuzi cyane ndamwije ko
Jaha
ko rimwe na rimwe yarimo usanga n'umukazi na muntu ahubwo kukamaganda kwikebuka no gukora ije mu muco ibi tubivuga nk'ariko yakorera mu gihugu kandi tubona uko ibintu bimeze. Imigano yanjye rero ni intererano y'ubundi asanzwe intererano yo gusaba Abarundi kwamana nabyo barazwa ishinga no gushyikiriza ukuri kubera ndiko biravuga hanyuma bakareka kuvuga ibintu by'amatohoza mu gihe ataba bafise abantu ukuri batohoza. Murazi ko uwo Pacifique nazwe mu mwaka wa 2015 twagirizwa n'ubunga Burundi ko koze hakogwa nk'abana bahawe twavuga
Gerard, agatelefone kawe ko twumva ariko turumvikana, urashobora guhagarara neza aha mukabandanya icyumviro cyawe. Aha twihanganira, turasa muhinga bw'ivyuma bongere kumuhamagara, ariko Pacifique wari wamaze kumva ivyo Gerard yavuze, yagarutse ku kibazo cy'uko ngo hari amatohoza mukora mutari mu gihugu cy'u Burundi agasa nk'aho umenga ntayemera sinzi ico mu mwishura.
Ahubwo ije ndabikunda iyo bene nabo bantu batangaye kuvuga kuko inyuma yaho nyene amashyirahamwe hari nagata kazi na muntu yirukaniwe bakashaka kutugandagura. Hariho amashyirahamwe yadutse atari maka bwa kwa nyagata kazi na muntu umuntu agasigara atangara bene amashyirahamwe inge nabariho hakaba ibintu by'amarorerwa by'ibyo twari ko turerekana twebwe twita ko tutahari nabo ntibigere bagira icyo babivuga ko mu bisanzwe ibintu ibikorwa nk'ibi twebwe dukora iyaba twavugira ikigiri gusa twavuga ngo hariho ngo abantu 30 babuzwe irengero ngo hariho abantu 1000 babuzwe irengero zobaye byoroshye kuvuga ko turababeshi turavuga izina turavuga tuti hariho umuntu yari umukenguzi amateka yitwa Oscar Ntasano ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane yitabye telefone y'umuntu yitwa gutya aragenda barahura ibintu bikurikirana uku uhera icyo gihe ntawuzi irengero ryiwe tubaza igituma Uburundi bunumye kuri icyo kibazo umugambi azamwe Kanuma n'amashinga y'amateka n'inkunga z'amateka yakoreje Kanuma leta y'u Burundi Kanuma ntihagiye n'umwe abaho azi yuko Oscar Ntasano yabuzwe irengero. Turavuga tuti umupasoni yitwa Emenchuti itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mu 2018 yarabuzwe bigenze gutya dutanga izina nimba turababeshi ntibyari bigoye nibagende batwereke Emenchuti nibatwereke Oscar Ntasano nibatwereke aba bantu bose twibwe turavuga mukanya nagiye kuvuga Sylvain Magogwa wo mu Cyankuzo yatashe itari nka zivuga ikomine aho ibintu byose byabereye nibacaja muri iyo komine ayo mashyirahamwe avuga ko tubesha bagende ku rugo rwiwe babaze mu sitanteri babaze abanyagihugu bavuge bati uyu muntu ariko aravuga ntiyigeze avuka ntabaho cyangwa itariki ntiyigeze ataha
barabeshi kandi
ntiyigeze ari muntu mu nyuma babyerekane berekane ko turababeshi kuko ntituvuga ibitigiri tuvuga amazina na leta y'u Burundi muri koresha imvugo be n'izo z'uyu muntu turazimenyere turishyura ikintu kimwe gusa tuti none iyi leta inuma twerekanye abazimiye ibishaka gukingira ndondeza cyangwa ikingira babikoze ubwo butungane ataco bukora kuri ayo badoshe yose twerekanye icyo gipolisi kitakora amatohoza tuvuze ko umuntu yabuzwe icyo gipolisi kiba kiri ko gikingira nde kinadisha kiki bito inishi itoma yikuri ibyo bibazo
urakoze pacifique nini nahazwe
tukibutse umuntu umwe umwe bamwerekane ko kiriho cyane berekane ko ibyo twavuze atari byo uyo muntu atigeze afatwa mu kibazo twa twavuze n'ibyo twa twavuze ko byagenze
urakoze cyane gose pacifique Gerard aragarutse ku murongo wa telefone agatelefone kanyu kari katugoye Gerard yamumvise ibyo pacifique avuze ku byo mwari muhejeje gushikiriza mukanye imbere ko agatelefone kawe kagenda
Ndumvise ibyo Pacifique nazo agiye kuvuga ubwambere najya manje mbeshuze cyane na cyane cyane n'ikindi kubyo yatangiye ko ndavuga ko ngo mu gihugu cya Tanzania ngo impunzi ziko zirafatwa n'ababyeyi mu Burundi najya ndabeshuze henshi y'amatongoye tugize iminsi ko turakora amatohoza ku bibazo byo muri Tanzania aho twasanze koko hariho imigwi ya ironka imunezi ya gisirikare mu nkambi z'impunzi zo mu Rwanda maze ikagenda muri Tanzania kugira ashobore kwerekana ko bibiri bisafite ubucuti ati hashobora kuba hariho mu byo twavuze ko avuga ba Oscar n'abandi ntibisigura ko mu Burundi umuntu adashobora gupfa n'ibihugu nk'ibindi ariko twebwe tuvuga duti iyo hageze ko dukora amatohoza mbega inzego z'umutekano zakoze kuri ibyo bibazo uno munsi rero mu gihugu cy'u Burundi hariho inzego zibijejwe twebwe amashyirahamwe tuhari kugira dufashe mu byo nagataka hatuna muntu tudahenganye hanyuma kandi ikintu nababwira ni uko uwo nyine asanzwe azi ibyo yakoze mu 2015
Gerard
jewe nyine nsanzwe nzi n'imyanzuro itariye bakoresheje mu ntumbi yo kugomba kwangisha ubutegetsi abe mu gihugu twavuga duti iki ni igihe cyo kurengera ibyo twaba duhiga byose iki ni igihe cyo kubaka u Burundi iki ni igihe cy'uko umuntu wese avuga ibitari byo tumwiyamize amashami yigenga maze umwanda tugahamagarira abantu bose kwamana n'abyo n'abajya amashyirahamwe ari ku rubuga kandi ariko arakora ari nacyo tumuravuze nk'itangirano ikijyanye n'iyo anketi avuga ko yitwa Ndongeza turazi n'ibyo kurimo uburyo kandi turazi ko ari uburyo buhabwa abantu kugira bica abandi cyangwa bakorera abandi bicarubozo maze rero byagirizwe leta ari nacyo tuba tuvuga duti si byiza nk'amashyirahamwe yigenga kuko ibyo tuyemeza dusaba gukorera mu gihugu ni ibintu bitomoye kandi byanditse mbere turadusaba ko uwari wese yokwama akora yisunze amategeko
hanyuma akandi kabazo Gerard
iryo shyirahamwe rya Pacifique Mnazo ritakenewe n'ubushikiranganji hagati mu gihugu byumvikana ko rero ibyo ribuga atari byo kandi akabyo bikorera akora tugahamagara Pacifique Mnazo yabona kuzokwitegura rimwe niyashobora kuza ibijumba kwita ubutungane kugira ngo mwagirize nawo yiregure ku byo
hanyuma tugaruke
tukanamusaba ko yokwirinda kuzashyikiriza ibitari byo kuko bujya amahirwe y'ingura bavuga bati ni mu nzu rero twebwe nk'abarundi nk'abo mashami yigenga turabaza cyane n'abantu bavuga imbugo zitari zo bavuga imbugo zahisha abe mu gihugu ubutegetsi babishobora kwerekana ko ibintu biyanga
urakoze cyane gusa
n'umutekano mu gihugu bihari mbere n'umuntu ziko zatahuka
urakoze ubwo umunsi mwiza Gerard Hakizimana nawe nyine yari matwandikiye kuri Facebook asaba ko tumuhamagara Vincent nawe we ikaze ku juri Amerika
murakoze cyane
aho uherereye ni he
ndi butumbo
akabazo canke intererano
ubwa mbere ngomba gukeza umushinga nta isasi wa isi kandaye akora gakorera barundi cyane birahita bisoneka cyane cyane mu gihe atabandi barikora bari bahari kandi nabo bashobora kubikora bari hanze akabero n'itari kure agahero akabero kamere kuri uwo mushinga ntahe yarahejeje gutelefona imbere zanje witwa Gerard
Hakizimana ni uwo mwishamwe Folicon nawe nyene ari mu batwandikiye asaba ko aterera ivyumviro yego
yego ikumbure uwonye ari muri bamwe mashyirahamwe menshi ari mu kuti akora amarimo numva yuko kumvira ibyo bakora hanini akazi kabo ka mbere isako nk'uko yariko weye bona aho gufira kurwanya agati hasazi na muntu ariko bo bumenya akazi kabo ahanini bafise ubutumwa bafise ni bwo kurwanya ayo mashyirahamwe yandi yamwe yavuka kera kandi bakora n'igikorwa nibo babandanya akora rero biheza tugahera hari ishyirahamwe rero guhagarika amuro sokatene kintu barihoye ese barihoye ati ntashira hamwe na rimwe kuvuga nazi ibyo
tutazi hama rero
ati no kuvuga rero ati yaguye ko uno munsi ari ishyirahamwe riri mu Burundi ibyo shobora gukora bivuga ukuri ko baronga hakuri cyo kuvuga rero kera intege abo bari hanze bakabandanya bitanga cyane
urakoze kugira umuntu
babandanye bagwiza ingovu hanyuma amakuru nayo nabandanye abumva hanyuma ari gishoboka bagi
urakoze kugira umunsi mwiza mu gihugu cy'u Burundi Vincent ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Pacific imbere ko tubandanya twakira abandi bakunzi duse ku murongo sinzi kumva ico muvuga ku vyiyumviro vya Gerard Hakizimana wo muri Folicon F hamwe na Vincent
kwa Gerard ari kintu nagenda mushimire ko kuko wenyine yishyuye ku kibazo yambajije atabizi agitangura yavuze ngo ntibishoboka ko twaba dukora amatohoza ngo muri kino mwanya tutari mu Burundi ani naho anihengera kuko ishyirahamwe burya ishyirahamwe rinini rifite abanywanyi rifite abarundi baba barikurikira bibaza ko atari hotel ariko niho tuzi burya niho turi ntibabyihende ko ngo siho tuzi ariko nyene aho ni bavuga byishuye nyene yaciye avuga yuko yakoze amatohoza ku byo muri Tanzania yaciye avuga ko azi iby'impunzi zo muri Tanzania kandi ishyirahamwe ryiwe rikorera mu Burundi yumva ko yishyuye ku cyari yabagizewe nyene avuga ngo si mu Burundi ngo ntituri mu Burundi no tubimenya gutse mugabo akacyamenya iby'i Tanzania atari Tanzania hanyuma icyo yavuze ko Tanzania nazo z'impunzi ingira koreka impunzi zose zikanabivugira niyaza ko impunzi zo ziri mu makarita y'i Tanzania zivuze rikwiye ibyo zivuga ku buryo ngira kandi abandi benshi bakwiye kubavugira amagogo baba barimwo bo nyine barabyivugira hanyuma ijwi ryabo tukarishikana ku
amakuru y'Vincent
iyo yongeye kwegeza ati iyo ndonde zironka amafaranga menshi ngo aranayazi ntiyana yavuze hanyuma buri ndonde ziri hanga bajya gufata abantu bakabugwa irengero ize nimba yarabitohoje akabishira habona no bishima byo bari byiza nimba abifite ibyemezo none nasohora raporo ko twe abatumaze kwerekana abantu 107 niyo sohora raporo yerekana umwe wese muri abo akerekana abo twatumye akerekana bamufashe akerekana ibyaki uko byakiye bigenda nkuko twebwe tubikora umuntu wese yabujwe irengero tukamuvuga ko tukavuga niyo yagiye kuko twe bikitubabaza n'ukubona umuntu twerekana ko yabujwe mugihe hari inzego yaha amakori kugira ngo zimukingire izo nzego ntegeye na kimwe zikora imyaka itatu imyaka ine imyaka ingahe ikarangira umuntu dusemeye ega naka yafashwe na Desire Uwamahoro naka yaraje yafashwe na Kazungu naka yafashwe na naka uwo muntu umwaka ugahera Kazungu adahamagawe
hanyuma
na kimwe gikozwe leta ngo yerekane ibyakozwe uwo muntu ingene yabudwire
mbega leta yoyo iheza
aho hose rinuma kuri abantu twashyize ahabona
leta ikibishura gute
kuvuga ko arize ndamutakambiye ko yorishira habona umuntu kuwunda agenda yerekana ingene twamufashe iyo twamujyanye hanyuma katubwira ibitsi polisi cyanumye ibituma ubutungane bwanumye bituma leta yanumye ko yoba yashaka gukingira ndondeza kwa itwebwe yashaka ko tutomenyekana
hanyuma iyo yuvuze kunuma ubushatse kuvuga iki muri abandikira makete mukabibaha imbere yuko bitangazwa nabo baga ntibavuge canke hariho guhanahana ubwo butumwa hagati yanyu bakavuga ati ntacu dushimye kuvuga
sinzi ko abantu buje babazi uko bene izo nzego zikora mu gihe cyose urwego rwitwa nkandi rwa procureur general rumenye ko hari umuntu yabuzwe se ni obligation si bintu bavuga ngo ni naka yabidusabye ngo n'umuryango we wabidusabye bamaze kubimenya ko ibyo bintu biriho bateza kubikora ko raporo rero dukora turazibarungikira ugiye kuri aho kuri za internet ho turabyandika umushyiranganzi Aime Laurentine Kanyana tukamushyira ko bigeze ngo tage ku buryo ateza kubona ikintu dushyizeho yaba umukuru w'igihugu turayimurungikira akabibona abo bakorana turayimurungikira mu mushyiranganzi by'umutekano turabirungika hose bakabibona nta na gatoyi bashobora kuvuga ngo baretse kubikora ko kubera ko bo tutabibahaye ikintu umuntu mu gihugu abuzwe n'itegeko kuri bo kumurondera nkanda kuvuga ngo ni naka biduha cyane ntari duha iruhande rw'iyo maraporo asohoka tukayashyira ahabona babimenya imbere y'uko tubisohora babimenya inyuma twamaze kubisohora hose n'icyo kimwe kuri bo n'itegeko guteza gukora kuri ibyo bibazo
none abantu
twashyize ahabona mu 2016 uyu munsi ntibarabamenya abo twashyize ahabona mu 2017 uyu munsi ntibarabamenya abo twashyize ahabona mu mwaka uheze uyu munsi ntibarabamenya wo kumva gutinge nabo bantu inzego zihende gutyo abantu babugwa bagashigwa habona amaraporo agasohoka bakamagwa ko ibyo bo batarize n'umugezi n'atara kamaramara
yego urakoze ijugi America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tukibutsa ko twari twagerageje uko dushoboye kose kurondera ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu mu gihe gucu Burundi kino kibazo kibarizwamwo ariko batubwira ko atacu bashobora gutangaza sense itarabaha uruhusha tumaze kubura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo gukingira agateka kazi na muntu twanagerageje n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu watwitavya tugira uwo murondera murasubira kumurondera hanyuma inyima telefone ntibasubira kuyitaba turase na Philbert kuyundi murongo wa telefone Philbert Ricard Philbert uratwumva guherere uherere
nita Jenimana Philbert ndi Goma ndi kubita dokumentasi ya Kongo niho nkorera inawe
yego akabazo
cyane kuri cyo kibazo kijyanye n'abarundi bazi babiri birengero ikintu kibabaje cyane kandi gitiye agahinda ku miryango kuba umuryango usaba kubura umuntu ukagenda ukajya kubabisize bagahamagara abayobozi bakabwira uko ikibazo kimeze barangiza ntihagire ikintu kibikorwa kigaragara kandi ubuyobozi ari bwo bukwiye kubareberera bukaba bugomba kuba ibyo bakeneye byose muri makeya nk'uko mugenzi wanjye uri muri Afurika y'Epfo amaze kubivuga ni ikintu kigaragara ko ubuyobozi cyangwa ubutegetsi buriho mu Burundi cyangwa kuba butarabigizemo intege mu bikoreho ubu butekerezo bubikurikirana uko bikwiye kubera ko bwanjye ntabwo niyumvisha by'uburyo cy'umuturage yabura umuntu imyaka itatu igashira imyaka ine igashira ari matakamba avuga ati umuntu iwacu twaramubuze kandi yarafashwe n'abantu bari idantifiye abantu bagaragara hafi ni twagiye twumva ngo barazi bakajya bafatwa n'imodoka za gisirikare abandi bakajya bafatwa mu bundi buryo butagenda bwumvikana ariko n'ubuyobozi buhari sinzi uko bakwikora bakavuga bati imyaka irashize imyaka ibiri irashize nta kintu barabikoraho kuko mu bigaragara n'ibyenda baba batababonye kuri bo babyizemo uruhare bakwiye kugira icyo bakora ku baturage babo kugira ngo babashe kugira umudendezo babashe kwiyumvamo ubuyobozi bwabo ikindi kintu nta mpamvu n'imwe umuturage cyangwa umurundi yakwiyumvamo ubuyobozi mu gihe hari abantu barimo barira babuze ababo muri ubwo buryo icyo ni ikintu kibabaje cyane ku kintu kijyanye n'igice ku kintu nuko bavuga ko bagiye gukora itohoza itohoza icya mbere na mbere cyo bagomba kumenya ngo ni bande bazabikora cyangwa ngo bizakorwa mu buhe buryo kubera ko dufite ikibazo iyo itohozwa rikoze rigakorwa n'abantu bashobora kuba bakeka ko bagizemo ikibazo hari ikintu bita domagozi aho abantu baba bategetse abakora itohoza baba bategetse gutanga ibintu bigenda bifatira ku neza ku gihugu bitavuga nabi igihugu raporo itagenda neza nibyo tuvuze bakayigenzura bamara kuzigenzura zikabura ibidahagaragara icyo gihe byaba ibibazo ariko biriya bitewe bibaye byiza bakaba ari abantu bari by'imibare bible bigenda
urakoze cyane rwose Philbert ugira umunsi mwiza ngaha muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mutumwa butandukanye turiko turasoma bukuba twandikiye kuri Facebook yacu ari umwitwa Muhammed Ndikumana ngo uyo mutumire wanyu Imana imubabarire yasutse abana bandi mu migumuko abatahitanwe nayo bapfuye bangara bicwa n'inzara n'inyota imahama ngo nawe yirwararakata inoti z'abazungu n'umuryango wiwe yaba bantu bose biyumvira neza acubabereye icirwa kuko mubatunganije imigumuko uko bose nta uri mahama bose bari mu bihugu by'abazungu hanyuma bikebuke kuja baca bikebuke kuza bacafuza igihugu siwo muti uyo mukunzi w'ijugi y'America uwo mwishuri kiga Pacific
iyo leta y'u Burundi iriko yavuga ibintu bene n'ibyuka bari babandi nyine abari bikoresho bya leta ya Petero Nkurunzi yize bavuga bene ibi eka ugambe tujye mu mvugo yabo yo nyene twandi tuyivuga uko nyene bavuga ngo twahenze abana ngo bajya mu ibarabara ngo hanyuma barapfa ni ukuvuga mu majambo make tubaze tuyita tuko babivuge twahitareka kwizisa ari byo bavuze ko bishe abana ni ukuvuga ko bo nyine babivuze bati oke bajya bashyize abana mu ibarabara twebwe natwe tujya kwica abo bana nimba by'ukuri ari leta yica abana niyo adakwica cyonyine cyari bikwiye kugira ngo iyo leta ikisezere igihugu nimba ari leta yubakwa kwica abana icyo ni cya mbere kuko bavuze ngo abapfuye ngo abapfunzwe bakwiye kuvuga uwabishe n'uwabapfunze ninde uwo muntu yakoze ibyo bintu ategerezwa kubyishyura nimba njyewe mfite ikosa ry'uko narabahamagaye nawe afite ikosa ryo kubica umwe wese ni twitare ya sentare mpuzamakungu umwe wese yishyura icyo yakoze nimba gena kodi ikosa ryo guhamagara nawe akora ikosa ryo kubica tugende kuvishura aba yemeye neza ko ari umwicanyi icakabiri ngomba mvuge nibutse ko iyo mvugo atariyo twahamagaye imyiyerekano y'ukwiyamiriza umukuru w'igihugu yari akwiye ibiringo byiwe byari bivuzwe n'ibyashingiro n'amasezerano y'Arusha yiha kubirenga ko ngo arongore igihugu bugira gatatu atabire kuriwe twari twaravuze si twebwe twenyine n'abanyagihugu bwinyine barabyitabye rwose baragira bati ibi bintu ntirishoboka ko umuntu umwe yiha gutwara igihugu ku nguvu ngo nuko afite igikenye amategeko yaratwemerera ko umunyagihugu w'Uburundi abonye ikitameze neza mu itwarwa ry'igiciwe mu byo ashobora gukoresha harimo kujya mu ibarabara mu myiyerekano akavuga ikimubakiye aba banyagihugu bubashe ibyashingiro byabo n'ibyo bisunze n'amasezerano y'Arusha yabaha ubwo bubasha bwo kujya mu ibarabara kuvuga ikibabakiye ku mutima uwundi yiha ububasha bwo kumara uwo wese atiyumvira cyo kimwe nawe hanyuma nagomba nibutse kabo yishe bose batari no muri iyo myerekano burya bakiriye myerekano nibo bake
reka mugabo gukora tarubanza ruracibwa kuko tarubanza ruracibwa
nyuma y'iyo myerekano ntiyagiye no kubatora mu myerekano n'uyu munsi bamwe baracyafatwa iyo myerekano itari kwiraba none abo bose ariko arafata ubu nabo turiko tuhamagara mu myerekano
kuko atari ngaha
Pacific Pacifique
ego umuntu nge gato kwa atari ngaha kandi nabamuvugira batari ngaha ibyagirije byuko yishe cyangwa yagize iki tubigabanye hanyuma tubandanye na Ndondeza ijugiye mu Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hariho ubajije ati mu buryo bazimangana mwo hari ico musanga mu gisa kuri bose canke mwese azimangana ku buryo bwiyo
hariho idusanga byinshi bahuriye ko ababuzwe nuko umugwi munini arabantu bahamagarwa ku telefone n'abantu barabagenzi babo usanga basigaye bakorera iperereza by'u Burundi iyo bageze ku kibanza babahamagaye ko bakaca basanga bategerewe n'abantu bo mu iperereza hari umugwi munini w'abantu bagiye bazimira bigeze gutyo hari uwundi mugwi w'abantu nabusanga bafashwe mu mihana yabo bagafatwa n'abakozi b'iperereza abo mu gipolisi abasirikare cyangwa imbonerakure bagafatwa icyese abantu bose babona ariko bamaze kubafata inyuma bakabugwa irengero ryabo kunogwa kwiyo ariyo mike mikuru hariho rero n'abandi usanga yaravuye mu kibanza kinyaka bakamukurikira bakamufata ibyo hariho aho usanga byisa ku muntu cyane uwundi imigwi mikuru ni ibiri maze kuvuga hanyuma bagiye baragirwa ibyo bintu nabo umugwi munini ugizwe n'abantu b'ugwaruka biyamirije nyene ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ukaca usanga benshi bari mu mugambwe ubwa mbere haza MSD urongo na Alexis Nduhije hakaza hakurikira abanywanyi ba FNL ya Gatongwasa hakaza abantu bo mu gisirikare nabo usanga bagwiriyemo cyane cyane abahoze mu gisirikare cya kera bo twita ba XFAB cyo kumwe n'abapolisi hakakurikira nyene abapolisi n'abasirikare bahoze muri FNL ya Gatongwasa hari uwundi mugwi wa gatatu w'abantu bavuga irengero n'imbonerakure cyane bamwe mu basendestede usanga bakekwa ko bafite ibyo bazi mu mabi yagiye arakogwa tukibaza ko abo babugwa kugira ngo nibaze basure ku mabi ariko arakogwa n'ubutegetsi igitangaje nabo naho hari abanywanyi b'ubutegetsi ubutegetsi ntacyo bavuga ko nabo nyene iyo babuzwe irengero nubwo ko yari imigwi mikuru hariho rero n'abandi cyane cyane usanga bakekwa ko ari abanyarwanda ugasanga bari abanyarwanda cyangwa n'abarundi bafite nk'umubyeyi umwe w'umunyarwanda ugasanga nabo bavuga irengero bagiriza ko boba batanga amakuru mu gihugu cy'u Rwanda
twakire abandi babiri ba nyuma Nyandwi Ikaze
mwakoze cyane
nuherereye
ne mu karere ka Kenya mu majyaruguru y'u Rwanda
ikibazo cyangwa intererano
yaza nashaka kubabaza nti ese nk'ubwo iyo bamwe baburiwe irengero nyuma bakakugarurwa bavuga ko ababa barabasimuse cyangwa se barabise baba barimo kuba batwara igiki babiri kubaza igiki
urakoze cyane ubwira umusimiza Nyandwi
urakoze cyane
Nigo Pacifica kabazo kanyandwi nimba hariho abamaze kuba baraburi wirengero hama bagatorwa mu nyuma bica bigenda gute?
Kuma dossier twebwe tumaze gukora aho twamaze gukora kamatohoza tugaheza nta numwe arigera subira kuboneka kuva duhegeje gukora amatohoza aberekeye ariko muri ayo matohoza dukora urasanga rimwe na rimwe dushyiramo ibyo twumvise bishobora kuba byarabashyikiye mugabo twama tubishyira mvuge mu Gifaransa muri conditionnaire kubera ko iyo umuntu yafashwe n'igihugu akaba atigeze asubira kuboneka wewe ntushobora kwemeza iyo bamushyize mu gihe icyo gihugu cyo nyine kitabivuze turavuga ibyo twumvise bishobora kuba byarashyitse mugabo ntitugera twemeza ko ibyo bintu byashyitse twebe cyane cyane tugarukira ku munota wo kumufata ibyabaye bindi byose tubivuga dukekeranya kuko biba byavuzwe n'abantu batandukanye hari aho rero usanga batubwira ko uwo muntu by'ukuri ashobora kuba yaragandaguwe n'inzego z'iperereza bamaze kumufata ibyo bihora bishyika ariko ntitubyemeza tubishyira mu byo twumvise bishobora kuba byarashyitse tugaguma tubaza igihugu cyamufashe iyo cyamushyize
ego Jean Marie nawe ikaze
ego uherere nibarize gatonya
uherere he gajambo
uwo mutumire
uherere
jewe uyaho ndimerereye mu cibitoke
duga ku ijambo
ego nagira nibarize gatonya uwo mutumire ati kibazo nacyo kibereye kubera ko uwo mugwindondeza twavuga ati kubera iki washimye gukorera hanze y'igihugu udashobora gushyira ama agence ngaha aya kugira ngo ari ikibazo gihari baze barawitura icyo ni ikibazo cyane nkaca mvuga ati noneho abo nkaca mvuga aba uwo mugwi kubera iki
nisekeza gishamwe ndondeza so mu rwindondeza
yego na nafashe kari nka komisiyo
oya nisekeza
isekeza na wati kubera iki udashobora kugira ukaja habona ugashyira ama agence hirya no hino haba mu Burundi akavuga ati turafise ntuzenya agence ngaha kugira ngo baze barawitura ari cyabaye kugira ngo ukorane n'inzego zihari
urakoze ugira umunsi mwiza mu cibitoke Jean Marie
yego
Pacifique nivyo ntabo mufise mukorana mu gihugu cy'u Burundi kugatwe ka Focode muri mwisekeza ndondetse
ishyirahamwe Focode ni ishyirahamwe rigizwe n'abarundi
yego
abarundi nabo ibihe barimo muri kino gihe ni ibihe bizwi hari abarundi bari mu gihugu hari abarundi bari mu mahanga nuba kwishyira hamwe Focode riraho hose ishyira hamwe Focode riri mu Burundi ishyira hamwe Focode riri mu mahanga ishyira hamwe Focode riri aho hose abarundi bari icyo bituma n'ibyo tuvuga byerekeye abarundi abo barundi aho bari hose barazi ko badushikiye ndazi yuko Jean Marie yaba yarabuze umuntu wiwe akari umuntu wiwe yafashwe n'igipolisi n'iperereza n'igisirikare n'imbonerakure aho mu cibitoke ndazi ko yari kudukenera ndazi ko yari kudutora uwudukeneye ntiyigera buri mwe natutora nagomba cyo nsubira ndabyibutse ndabona ko cyuko tutera tujya mu mpera y'ikiganiro nsubira nibutse ko umuntu wese afise uwiwe bazi ko yafashwe n'inzego z'igihugu bakabura iyo yaciye aja ko bashobora kutwandikira ku nimero ya WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 31 325 325 857 nta numwe tubura turi ngaho turaho bose abarundi bari kuko turabarundi
hanyuma Pacifique ninahazwa akajambo kanyu kanyuma haba ku rwaruka ko umunsi wa mungu twari uhebeye urwaruka haba kuri iyo miryango mwemeje ko yabuze ababo mu buryo butarashobora gutomoka cyangwa bwamaze gutomoka naka
hari ikibazo bamwe bamwe mu miryango iyo babuze abantu bakunze kutubaza iyo turi ko turavugana bacatubwira bati none ko umuntu wacu hakiri imyaka itatu yaragiye twarabonye uwamufashe twarabonye uko yagiye bimaze iki gusubira kubishyira habona kandi ubu twarahibuye twaramaze n'ubuganduka ntacyo tuciteze kubera iki twosubira kubishyira habona inyishu bose nama ndabaha ni uko kureka ibi bintu ntibivugwe uburi kufasha abamugandaguye uri kufasha bamwe bamujyanye uri kufasha bamwe bakora icyo kibi ni byiza ko bano bantu bose bafashwe bimenyekana ntibagende ntutuyabu n'abantu bacu bitegereje kuguma ngaho bikamenyekana ikigira kabiri akunda kumbira bati none bibudzwe bivuze batugowe ntibazoca batwica natwe kwera ko bivuzwe. Nagomba kubabwira impano nabyo nagomba gutanga benshi batazi buriya iyo bitaravugwa niho ababibonye babagowe kurusha bimaze kuvugwa, kuko iyo bitaravugwa bagira bati uyu muntu tukamufuta ibyazi byose biziba bigiye, ariko byamaze kuvugwa bavuga ati naho tumwica biramenyekana n'icyo tumwiciye. Buriya rero abantu bazi bene aya mabanga bakaba atarayavuga bitaraje ahabona bamenye ko ariyo bari bari mu ngorane kurusha iyo byamaze kujya ahabona. Hanyuma tukababwira ko tukigera tuvuga uwaduhaye inkuru turabakingira rwose bibyigera bijya ahabona. Ni na benshi bagira bati tubabwiye mbega kuri WhatsApp ntibacyayibona ko twayibabwiye ibyo si byo ntabyo bigira yo n'ahandi ho abaduhaye amakuru bose babaye bagowe
ntibashobora.
Baranagerageje mu minsi iheze kudutera ku mihora yacu
murakoze cyane gose Pacifique, murakoze cyane gose murakoze cyane Pacifique, umwanya uratujanye, mwakoze cyane gose Pacifique, mwakoze cyane gose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika muri muri isange ejo tukazobarondera muzongere mutwitabe. Eka mwakoze namwe mwari muri ko muratwumviriza abo twarondera umushikiranganje bw'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi ejo bigakunda muraduha umwanya na Lidiane Nahazo Mistyo Indwi Washington ndisi mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukomeze kuryoherwa n'ijwi rya Amerika.